mukomeje kumva radijwe rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.3, aho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza mbahe ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya COVID-19. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi ikibazo cy'abakuwe mu byabo n'imyuzure gikomeje kubingora abahizi nyuma y'urupfu rw'abana bazira inzara mu nkambi babamo.
Twishwe n'inzara ababyeyi turagoye. Yo umfise abana batanu ndabaye ikinyene kwa rukwirwa barayerera bayerera mu gahinga barawubaha akumbati bakisha kumwabe n'agasemba kakajuma batora mu bijumujumu.
Uyu ni umwe mu Barundi bakuwe mu byabo n'imyuzure atakambira ubutegetsi ko bwabatabara. Inaha muri Amerika, inama nkuru y'ishyaka ry'abademokrati yatangiye ku wa mbere izarangira ku wa kane. Joe Biden yemera kuba umukandida w'ishyaka mu matora ya perezida yo mu kwezi kwa 11. Abanyaburayi bagiye guhagurukira ikibazo cyo muri Belarusiya nyuma y'iminsi 10 abaturage basaba ko perezida Alexander Lukashenko yavaho. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato. Aloise Bigirimana, ni wowe waduteguriye amakuru hirya no hino ku isi, umwanya no wawe.
Urakoze Geoffrey. Tuyahere aha muri Amerika. Abademokrate kuri uyu wa mbere baraye batanguye ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wabo rizomara iminsi ine, rigamije gufasha no gutera intege umukandida wabo Joe Biden kugira azotsinde Perezida Donald Trump mu matora yo mu kwezi kw'11 uyu mwaka. Abashikirije amajambo ejo ku munsi wa mbere barimwo Michelle Obama, umutambukanyi wa Perezida Barack Obama yahoze arongoye Amerika, Senator Bernie Sanders wahoze ari guverineri w'umurepublikani wo muri leta ya Ohio, John Kasich yanahataniye ikibazo cy'umukuru w'igihugu mu mahiganwa y'ibanze mu barepublikani adacana uwaka na Perezida Trump, ubu akaba yahisemo gushyigikira Biden. Yahamagariye bagenzi we mu mugambwe w'abarepublikani kutazoha amajwi Trump. Abo bose bahisemo gushyikiriza ayo majambo bari mu ngo zabo bifashishije ubuhinga bwa video conference kubera ikiza cya COVID-19. Kuri uyu wa kabiri, abategetsi bakomeye mu mugambwe w'abademokrate nyine barimo Bill Clinton yahoze ari perezida, umukenyezi wa Biden, John Kerry yigeze kuba umushikiranganji w'imigenderanire, Chuck Schumer arongoye umugwi w'abademokrati muri sena ya Amerika, bari ku rutonde rw'abashikiriza amajambo yo gutera intege Biden. Kuri uyu wa kabiri, perezida Donald Trump ntiyatebye gutesha agaciro iryo koraniro mu kuvuga ko mu majambo yose yashikirijwe atana kimwe kimutera ubwoba kandi gikwega abantu kirimwo. Mu ndwiza, abarepublikani nabo bazoba baramukiwe mu ikoraniro ryabo kaminuza rizobera mu gisagara cya Charlotte muri leta ya North Carolina, aho Trump azoshikiriza ijambo ryo kwemera guserukira abarepublikani muri manda ya kabiri. Ijambo azoshikiriza ari mu nyubakwa ya White House. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Amerika atekanijwe kuzoba mu kwezi kw'11 uyu mwaka w'2020. Muri Afurika, umushikiranganji wa Somalia mu ntara ya Hirshabelle yarishwe arashwe ku mugoroba w'ejo ku wa mbere mu gisagara cya Jowhar. Ababibonye bavuze ko Abdul Kadir Abukar Karani, umushikiranganji w'uburimyi muri iyo ntara, yarashwe igihe yariko aja ku rugo iwe. Abamwishe baciye bahunga. Karani yaheruka kugenwa muri ayo mabanga. Yari kandi umushikiranganji w'iyo ntara. Nta uremanga ko yakoze ubwo bwicanyi, ariko abategetsi batunga urutoki abakora iterabwoba. Yishwa ryiwe rikurikiye igitero cyabaye ku mugoroba wo kuw'Imana ku ihoteli i Mogadishu, kikaba cyahitanye abantu 17, abandi 42 barakomereka. Perezida wa Afurika y'Epfo n'abategetsi mu gisaka cy'amagara y'abantu batangaza ko ibitegire by'abandura COVID-19 bigeze aho bitangura kugabanuka. Perezida Cyril Ramaphosa yatangaje ko amategeko amwe amwe yafashwe agiye gutezurwa, ariko kandi ko urugamba rukibandanya. abanyagihugu muri Johannesburg bagiye mu mabarabara kuri wa mbere bagaragaza akanyamuneza n'umunezero kubyo nkuru amafuza yatangaje kandi ko hari ingingo zigiye gutezurwa zirimo gusubira kure ku rudandazwa rw'itabi n'inzoga Afrika y'Epfo nico gihugu cya mbere ku mugabane wa Afrika cyasindikajwe na COVID-19 aho abashika hafi 2,600 banduye hamwe n'abarenga 11,800 bafuye mu gihugu kibamwo abangana imiliyoni 60.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igihugu cya Nigeria kizokongera kugurura ingendo z'indege mu makungu ku itariki ya 29 ukwezi k'umunani mu ntumbero yo gutezura ku ngingo zafashwe kubera umugera wa corona. Umushikiranganji wo gutwara abantu n'indege Hadi Sirika yavuze kuri uyu wa mbere ko izo ngendo zizotangurira ku bibuga by'i Lagos na Abuja. Nigeria yahagaritse ingendo z'indege mu kwezi kwa gatatu mu ntumbero yo guhagarika ikwirakwira ry'umugera wa corona umaze kwandukira abarenga 49,975 bamaze kuhasiga ubuzima. Iyo ngingije haheze indwi zitandatu ico gihugu caruguruye urujya n'uruza rw'indege mu gihugu hagati. Leta y'Ubufaransa yavuze kuri uyu wa mbere ko yarungitse abapolisi bahangana n'abakora imyiyerekano mu ntara ya Marseille gufasha gushyira mu ngiro itegeko ryo kwambara udupfukamunwa. Ni mu gihe ibisagara nka byose byashyizeho ayo mategeko kandi yatanguye gukurikizwa kuri uyu wa mbere. Umuvugizi wa leta Gabriel Attal yatangaje kuri uyu wa mbere ko abapolisi 130 barungitswe muri iyo ntara. Abantu barenga 34,400 baramaze kwicwa n'uwo mugera mu Bufaransa, kimwe mu bitigiri binini by'abapfa ku isi. Abanyagihugu ku murwa mukuru Khartoum muri Sudani barakoze imyiyerekano kuri wa mbere basaba ubutungane n'amahoro mu gihe harangiye umwaka hashinzwe leta mfata kibanza yakurikiye ikurwa rya Omar al-Bashir. Amasinzi y'abanyagihugu baraturiye amapine imbere y'uko igipolisi kiza kubatesha mu kubatera ibyuka bikoroza amosozi. Bavuga ko umwaka urangiye leta itarashitsa ibyo yabemereye. Abakoze iyo myiyerekano basaba ubutungane kubishwe mu myiyerekano yiyamiriza Perezida Bashir n'intwaro yiwe ya gisirikare.
Urakoze Aloys Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari cyo here mu Burundi, aho abantu 12 bamaze gupfa bishwe n'inzara muri zone Buterere komine na Hangwa nk'uko byemezwa n'imiryango yabo. Abo nabavanywe mu byabo n'imyuzude bacumbikiwe muri site ya Mubone ibarizwamo abagera kuri 700. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Nairobi muri Kenya, Eloge Wilikaneza, nibyo atubwira.
Ntabwo bisanga nka jyewe mperuka guhamba umwana kandi uwo mwana yapfuye kubw'inzara, kubw'ataronka ibyagaburirwa bikwiye, kubw'ataronka n'uburyamo bwiza, niyo catumye umwana wanjye ahwera.
Uwo ni Ntamarero Estera, umukenyezi yabuze umwana ku munsi wa gatanu w'indwi uheze, yemeza ko yahekuwe n'inzara.
Ntabwo bisanga nka jyewe mperuka guhamba umwana kandi uwo mwana yapfuye kubw'inzara, kubw'ataronka ibyagaburirwa bikwiye, kubw'ataronka n'uburyamo bwiza, niyo catumye umwana wanjye ahwera. Kuko umwana yaragwaye mbura iyo njya kumuvuza, mbura amahera kumuvuza ko mbura nicyo ndamugaburira agwaye, umwana carahwera. Uko ni ukuri kutagabanije, ahubwo leta nigira icidufashije dukura aha hantu tugende. Iyo twaje tuva hama badutekere dutahe, ahubwo leta nigira icidufashije tugaburire, duhe ibyo kurya bidukwiriye itugaburire, kandi ngeze yatuvuriza n'abana bacu. Jewe mfise abana batatu, yaragiye n'uwa gatatu.
Eka n'abavyeyi bandi bavuga ko imibereho mibi barimwo ituma abantu baginagurika, n'abanyene ubwabo hejuru y'inzara zura inzara bagwaye indwara zimwe zo ku rukoba kubera kuryama habi.
Mfite ibibazo byinshi ndakarenganye ko ngaha mu mahema yafatiye ngaha nyene, yapfuye kubera turyama mu bantu benshi ubucafu n'ibyo bihere n'izo mbaraga. Nagiye kwa muganga ndiko ndafata ibinini n'isabune yo koga, mfite agafuka kenye nabwo mfite intuzenya ico nabukoza nyagofu. Ndashobora kugenda guhiga higa ari nk'umugenzi agashobora akagira isakoshi.
Narwaye indwara nyinshi cyane kubera inzara tatu tugira dufungura, amaguru yarambyimbiye ko abana birirwa baracikana batagira utwo bafungura, nabyo ni hamwe agashyitsi ka kera kagoma kisendege n'ahandi honorare mbye aha. Soma yose ya kuri chijara mjimbanye Singi chofungwa singi chepo charugu Atukishwe ni tarabjeye Turako Yo mfisawa na watanu Andaba hiki njene kwa lukwiru kwa wala yelela Wala magahinga wala uwa haka akumbati Batisha kumuwa nakasipa kakajumwa watu wala muvijumu Kuba mukwezi kwa kabiri kwa wande kujumulia Ama leba tuzananga kubicho gihe na akini tularonga Mwikaingaha, mukadufasha, mukaraba yuko mwotugaburira mukandi mukadukuranga, tukabanga turago, abana birigwa barafaho byo nkindagara.
Yuniye mane yakizu mukuru wakazi yamubona remeza ivugwa na bakambitse muri site ya hatwara.
Nivyo abavene gihugu babayeho nabi kuko kuva bazangaha bayiruka gufashishwa na Croix Rouge abandi bigeze kuza kubafasha byari ibiro by'umukuru w'igihugu ariko ico gihe haraheze amezi arenga ane atafashanyo baronse abo bene gihugu rero bugarijwe n'ibibazo byinshi by'ingwara koko barapfa na cyane cyane abana aho abo bana bagwara bafatwa n'ingwara ya gasama kubera abo bene gihugu bafite na mikoromaki bituma bapfa kuko bitaborohera kuja kwa muganga
abo bakomukuru batite yamubone yaramaze kubaharura mot nyabende
kubereke abana mu kwezi k'umunani muze gufa abana bashika umunani kuba kama kazi bane ivagene uzagumeze nabi nga munkambi kugiye kirekire atabantu babashikako kubingorane bafise nga niyo mpamvu izo ngwa zituma ziba ndende turuka kwe bajyama hantu habi n'inzara baba bafise ahantu bakoraniwe nta kintu baronga gituma babaho neza
bwana mana yakiza afite ibintu bibiri nyamukuru asaba mukurira gukora ukuronse vunguru rwa abanyagihugu hamwe no kubavuza anise niba tukegera cyo mukuru w'umugwi w'igihugu wo gukinga no gutabara na mugira cy'ibiza n'isi basigura kwa abantu bataronse ubufasha kubera biyongereyemo batari banaho nikora
abantu bari kubagwa mu mporero kubera yuko aba bandi bagifite utuguvu baguma bariko baranana tubabwira tuti ni mutwereke abantu bavuye ku buterere basamburiwe amazu kuko twabajanyeyo tuzi yuko cha tubaharura neza tubatondeke tubandike muri uwo mwanya haca hazamwe abandi na ba bandi twari twahaye amazu amahera y'ubupanga baciye babirenga ko twayabahaye baca baraza uno munsi bose bari kumubone abo batama bajya abana baragwaye barakeneye imiti barashonje mugabo biragoye cyane kubaramira mu gihe abo babana nabo bakiri ko barazana inzitizi zituma tutamenya neza babandi baje biyongeramwo abo tubasaba ko bosubiriye baje bava bakabaho uko babaho baje abantu bo kumubone batarajanwayo
niba rutahanura abantu kutama biteze gufashwa mu bihe byose abantu bakiriwe mu site yamubone baharugwa amajana indwi bamunze inyuzura y'amazi yateye mu kwezi kwa 12 umwaka uheze ituma inzuzi n'imifurege mikuru mikuru yo mu mazone ya Kinama na Buterere mu buraruko bwa Bujumbura birenga inkombe Bisenyu amazu bitwara n'imirima ero je muri kaneza ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu
Mu Rwanda inzego z'ubutegetsi ku munsi w'ejo zafunze amasoko abiri mu murwa mukuru I Kigali kubera ikibazo cy'ubwiyongere bw'umubare w'abandura COVID-19 mu minsi ibiri gusa Minisiteri y'ubuzima iravuga ko handura abagera ku 153 biganjemo abanduriye muri ayo masoko umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika I Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi nibyo akomeza tugezaho
Icyemezo cyo gufunga amasoko abiri akorera mu mujyi wa Kigali irya Nyarugenge n'iryo kwa Mutangana rikorera Nyabugogo cyafashwe hashingiwe ku bwiyongere bw'ubwandu bushya bwa virusi ya corona bumaze iminsi bugaragara muri Kigali kuri iki cyumweru Minisitiri w'ubuzima Dr. Daniel Ngamije yatangaje ko mu minsi ibiri gusa abantu 153 bamaze kwandura COVID-19 bakaba biganjemo abakuye mu isoko rya kijyambere rya Nyarugenge iryo kwa Mutangana no muri minisiteri zitandukanye basanganywe iyi virusi ubwo bwiyongere bwatumye umujyi wa Kigali usohora itangazo ryihutirwa mu ijoro ryo kuri iki cyumweru rihagarika mu gihe cy'iminsi irindwi aya masoko yombi ndetse n'amaduka ari mu nkengero zayo abasanzwe bakorera muri aya masoko bimvikanisha ko batunguwe. Kumwihariko abacuruzi ibiribwa byangirika vuba nk'imbuto n'imboga basaba ubuyobozi kubafasha bakabasha kwinjira mu isoko bagasohora ibicuruzwa byabo.
Turifuza ko bagomba gukingura tugafata ibyacu tukabikoramo by'imboga tukabiha n'abana bacu bakabirya. Nese ubwo ngubwo nibigende bikaboreramo ntago wamenya gahunda y'igihe bazakingurira. Ubusubwurumva ibyo ngibyo ari ibintu aya ntago ari byo rwose mutuvugane ngo duciye hepfo ngo muzamuke ruguru rwose ubwurumva ibyo ngibyo bitanze.
Ibindi nabyo byifuzo wasanganaga abari baje guhaha batazi neza ko aya masoko yombi yafunzwe. Uyu muturage yasabaga ubuyobozi ko bwabafungurira bakabona icyo bagaburira abana.
Ahanini ahantu ko dufite ikibazo gikomeye ni uko rya soko ari impuzamahanga, niho abantu bose duhurira ingero zose niho tuza guhahira. Kumvaga yuko nubone nk'uko nkubaje ku icyo kibazo akavuga ati abantu tuzafunga uyu munsi ariko none kugeza amagenga ikibazo dufite ni ikibazo cyo kurya. Ubuse ni ntanda abwira madame cyangwa ndabwira umwana ati mvuye ku kazi ariko bafunze nta kintu kimwe mfite mu rugo. Numvaga yuko bakatuduhore bakaduha nk'umunsi umwe tugafata ibyo kurya.
Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali busobanura ko abacuruza ibiribwa byangirika vuba bashakiye ubundi buryo bakwifashisha mu gihe abacuruza ibidapfa vuba baba babihanganye. Gana Rubingisa Pidanse uyobora umujyi wa Kigali.
Hashyizweho andi masoko atatu hirya no hino bashobora kubicururiza ababizanaga akaba ari naho babasanga, ariko mu nyubako na hariya hegeranye hakaba haretse. Ibindi bwoko bwa kabiri burimo ibyo twita ibinyampeke ni ibishyimbo na n'isukari n'imiceri. Ibyo iminsi itanu turumva ko nta kibazo byagize mu gihe barimo gusukura no gupima abashobora kuba bagize bahuye n'abarwayi.
Hakurikijwe imibare itangwa n'abayobozi b'iri soko rya kijyambere ryubatse mu murenge wa Nyarugenge akarere ka Nyarugenge, bagaragaza ko abantu basaga 1,000 aribo bakorera muri iri soko rikaba risurwa n'abagera ku 10,000 buri munsi. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ikaba itangaza ko hagiye gushakishwa andi masoko yasimbura yafunzwe, hakaba hatekerezwa ibyashyirwa ku giti cy'inyoni mu marembo ya Kigali ku baturuka mu ntara y'Amajyepfo ndetse no mu majyaruguru y'igihugu. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zigaragaza ko isesengura bakoze ryerekana ko harimo gutezuka mu gukurikiza amabwiriza yo kwirinda virusi ya corona cyane cyane mu bakorera mu masoko ndetse n'abahahiramo. Minisitiri w'ubuzima Dr. Daniel Ngamije yumvikanisha ko hari abantu bamwe bumva ko iyi ndwara itica.
Hari abo wumva basa naho batemeranya natwe ku mabwiriza tubabwira tuti iyi ndwara twongeye kwibutsa ko yica. Ni nk'aho hari abatemera ubukana bw'indwara, kandi mu cyumweru gishize mwarabyumvise twagize ibyago byo gupfusha abantu babiri barimo n'umuntu ufite imyaka munsi ya 40. Abantu bakunda kuvuga ngo akunda kugaragara bapfa bari mu myaka ya 70, ariko si bwo bwa mbere tugize n'umuntu upfa ufite imyaka 37, hari n'undi ugeze gupfa mu minsi yashize hafi imyaka 30. No mu bindi bihugu niho tutari twanabagira se nangwa ngo tubagire kugira ngo abantu bumve ko ikibazo gikaze, ariko mu bindi bihugu ntawe utazi ko indwara iri kwica n'abantu batoya. Abantu nibumve ko iyi ndwara irakaze, twongere tubisire muri akaze ho kujya umuntu ujya impaka ku bukana bw'indwara.
Meya w'umujyi wa Kigali avuga ko abakoreraga muri aya masoko bose bagiye gupimwa ndetse bikazakorerwa no mu yandi masoko yo mu mujyi wa Kigali yubatse mu tundi turere. Kuva umurwayi wa mbere wa COVID-19 yagaragara mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, inzego z'ubuzima zemeza ko hamaze kuboneka abantu 2,553 banduye mu bipimo 1,334 na 1,070 byafashwe, mu gihe 1,638 bayikize naho 1,097 bakaba bakirwaye. Umunani bitavye Imana. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Subide mu Burundi ku kibazo cy'abavanwa mu byabo n'imyuzure aho muhuza wa Burundi Edward Ndwimana avuga ko leta igiye gufasha abarahitwa kuwinkerekwa mu mujyi wa Bujumbura kubona ahandi baba arasaba ariko abari basanzwe bakodesha kuba bahavuye bagashaka ahandi hari hashize iminsi abo bakuye mu byabo bamugejejeho ikibazo cy'uko nta mfashanyo leta ibaha inkuru y'ijwi rya Amerika yateguwe ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi turagezweho na Desire Hatungimana ikigali mu Rwanda
Umuhuza w'Abarundi yagendeye abateshejwe izabo kuwinterekwa ari kumwe n'abarongoye igisagara cha Bujumbura nkuko yabishikirije abanyagihugu bari bamusabye gutorera umuti ikibazo cyabo kuko bemeza ko babayeho nabi batagira naho barara Edward Nduwimana yamenyesheje ko bategerezwa kuva muri icyo kibanza kuko atari cyiza cyo kubamwo Umuhuza w'Abarundi yasabye gutandukanya bari bapanze n'abamazu yabo
twarumvikanye yuko mu minsi mikenya nimba mutarabikora abajeje intwaro babafashe gutandukanya abari bapanze amazu n'abari bafise ahabo kugira ngo bishobore koroha warapanze inzu nkumbure wewe arashaka kugira no gupanga handi mu gihe bamuherekeje ariko warafise cyari kibanza ciwe leta nayo ziraba ingene ifasha biciye muri wa mugambi ya programme ijanye iyi platform ijanye no kuraba gukingira ibiza n'ibindi Ikwazo cyane n'ubari ko aracyitwararika mugabo namwe mugende mukurikiza impanuro muhabwa n'abajeje intwaro kandi ababishoboye muri mwebwe arabashobora kuba bishoboye abishoboye bari de kurindira izo nyishu za leta ubishoboye kuba ashobora kuja guhiga handi abari yumvira kuba aragenda mwumve yuko ngaha ahasi mu buzima aha nta buzima buhari
nawe yemeza ko leta ifasha abahora baba mu nzu zabo Nduwimana yasavye abashaka kubaka kubanza kuvugana n'abajejwe inyubako kugira byashitse aho kuwinterekwa ntibize bisubire
ibi byashitse birababaje ariko biduhe n'ikigwa tukumenya aho turiko turubaka aho tugiye kuba ingene haba hameze tubasaba yuko n'ubu abo bavuga ngo bari kuba rubaka leti bahamabati babanze baje inama neza n'abajeje intwaro n'abajeje bisaba byukubaka barabire yuko byukuri aho bari ko barubaka atari hamwe azosura gutera ibindi bibazo Ijo byose rero mwinda kubikora biciye mu kuja inama n'ingingo mu gukomeza umwumvikano hagati ya mwebwe n'abarongoye intwaro n'abarongoye bisata bibijeje
Abanyagihugu naho bamwe bashimye ko bagiye gufashwa bakanaronka uburaro ntibabona ingene bagiye kubaho kubera inzara na kazoza kabana mu gihe amashuri agiye gutangura batabona iyo bazokura amafaranga y'ibikoresho by'ishuri by'abana babo umuhuza akabera nagende site ya Maramvya arabateshejwe izabo bo mu Gatumba kubera imyuzure naho nyene yabasavye gusubira mu zabo abanyagihugu bakagira amakenga kuko hari aho amazi atarakama ikindi babona nuko ivyabaye bishobora gusubira mu gihe uruzi rusizi rudakorewe
hariho abifuza ko bokwimugwa bakabarondera ikindi kibanza mu bashiramwe kuko babona uba amazi akidengere hariho nabandi wabo hamaze gukamuka bavuga ati twebwe batwubakiye bakadusanurira bakatorosa udushikira ngo dutekereza tugasubira mu rugo urumva hano haratandukanye
tokogwa nuko botugomerera rusizi batagukuba kandi kubikira n'idigi aho ruhora rumenera kugira koroherwe n'ibyo kandi gutwagwa
twebwe nk'icyumviro cy'iwanje hariho nk'abeshi hatarakama amazi none ihema naho bazoyiduha tuzoyubaka hehe n'ubundi tuzoca tuvayo kandi urumva tuzokwamira mu nzira iminsi yose njyewe mbona yuko botwiyumvira ko nyine bakatugonderera ahandi bodushyira
site yo kuwinterekwa isanzwe irimwo imiryango 140 itagira uburaro kubera imvura y'imyuzurira yahitanye abantu 16 hari kwa 22 ukwezi kwa 12 mwaka 2019 ni mu gihe bateshejwe izabo kubera imvura n'imyuzurira y'uruzi rusizi muri zone Gatumba ukwezi kwa 5 mwaka 2020 barenga 11,000 bakaba bari mu masite atandukanye harimwo site ya Maramvya
Wanyu mu ntara
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda n'umwanya tubagezaho inkuru y'ibyabaye ku itariki nk'iyi ukwezi nk'uku mu myaka yahise mu mateka habayeho twayiteguriwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza
hashize imyaka 88 ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 mu Bufaransa havutse umwana w'umuhungu ababyeyi be bamwita Luc Montagnier uyu niwe waje kuvumbura virusi itera sida Luc Montagnier avukiye ahitwa Chabri muri département ya Indre iri hagati mu Bufaransa yize science muri kaminuza ya Poitiers ariko impamyabushobozi hanitse yihabwa na kaminuza y'i Paris mu mwaka w'1995 1955 afite imyaka 23 gusa nyuma y'imyaka 5 yabonye impamyabushobozi y'ikirenga mu buvuzi mu mwaka w'1974 yagizwe umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gikuru ubushakashatsi ku bya science Centre National de la Recherche Scientifique mu mwaka w'1983 yavumbuye virusi imunga abasirikare bo mu mubiri w'umuntu yaje kugaragara nka virusi itera sida ubushakashatsi bwe n'ibyagezeho byatumye hakurwa imiti isuzumishwa kandi ikagaragaza iyo virusi mu maraso nyuma y'umwaka umwe havutse impaka umushakashatsi w'umunyamerika Robert Gallo nawe atangaje ko yavumbuye iyo virusi nyuma y'imyaka 9 ishyirahamwe ry'abashakashatsi bemeje ko iyo virusi itera sida yavumbuwe na Luc Montagnier mu mwaka wa 2008 yahawe igihembo cyitiriwe Nobel mu buvuzi ku itariki ya 18 uyu mwaka yagaragaye kuri televiziyo y'Ubufaransa avuga ko virusi ya corona yacitse abashakashatsi bigaga imiterere yayo ibyo kandi abihuriyeho na bamwe mu bandi bashakashatsi
nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo muri iki gitondo ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere ayo makuru yegeranijwe na Fasel Gabehu yarahagarariwe na Etienne Karekezi yawe yabagezagaho ndi Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe
Chupa di lale.